Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazunge kubashikiriza makuru tukahera kuyagezweho igenye no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, turahera mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi yaragenywe mu mugwi w'inararibonye ry'ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ubutumwa Perezidansi y'u Burundi yacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter buvuga ko u Burundi aribwo bwasabye ko Perezida Ndayizeye aja muri uyo murwi. Manda ya Perezida Domitiano izomara imyaka itatu. Umurwi w'inararibonye z'umuryango umwe bwa Afrika ni gisata kijejwe gukumira ku rwego rwo hejuru amatati mu bihugu bigize uwo muryango. Abari muri uwo murwi batogwa mu turere dutanu tugize Afrika, aritwa Afrika y'ubumanuko, iy'ubuseruko, iyo hagati, iyo mu burengero, n'igice kirimwo ibihugu bivuga ururimi rw'icyarabu muri Afrika ya ruguru arivyo Maghreb. Tukiri mu ishyirahamwe y'umwe bwa Afrika kandi abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bakoraniye muri Ethiopia mu mpera z'indwi irangiye baratereye hamwe ivyatsi ingeso ya kudeta ihetiye yibonekeza muri bimwe mu bihugu bigize uyo mugabane. Ku munsi w'Imana wa nyuma w'iyo nama ya 35 y'umwe bwa Afrika, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarashikirije icegeranyo cerekana ko kudeta zifitanye isano n'uruhagarara rwa politike hamwe n'ibura ry'intwaro zibereye mu bihugu bitari bike byatumye Afrika idashika ku iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Perezida Kenyatta yasabye ubumwe bwa Afrika kurondera umuti w'igituma izo kudeta ziba. Icegeranyo ciwe cerekana kandi inzira zo kurangiza iterabwoba hamwe n'intambara zishingiye kuri politike zihanze umugabane wa Afrika, harimo n'izibera muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abantu bashika kuri 10 barishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyaciye mu manuko ushira ubuseruko bwa Madagascar ku munsi wa gatandatu, kibaye kigira kabiri giciye kuri iryo zinga ryo mu ibahari Indiana mu kiringo cy'indwi zibiri gusa. Abategetsi ba Madagascar bavuze ko igisagara cyasinzikaye cyane ari Nosy Varika kiri mu gice cy'ubuseruko ku nkengera z'amazi aho hafi 95% kwijana by'amazu yasambutse. Icyo gihuhusi gikurikiye ikindi cyataziriwe Ana cyaciye muri iryo zinga haraheze indwi zibiri, aho cyishe abantu 55 hamwe n'abarenga 130,000 bataye ingo zabo. Inyuma yo gusangangura Madagascar, igihuhusi Ana cyaciye muri Mozambique kirabandanya no muri Malawi, aho cyahitanye mu nzira bose hamwe abashika 88. Nayo mu mabahari abimukira barabandanya bagwa mu kaga. Igisirikare cya Tunisia gikorera mu mazi cyaratabaye abimukira 163 barimwo abagore n'abana ku nkengera z'amazi y'icyo gihugu mu gice cy'ubuseruko hari mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu w'indwi iheze. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kuri ejo ku munsi w'Imana. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko 162 barabanye Tunisia mu gihe umwe wundi umwe ari umwenegihugu wa Maroc. Tunisia hamwe n'igihugu kibanyi ca Libya byabaye umuhora w'abimukira bajabuka bagana ku mugabane wa Buraya. Amashirahamwe y'abagira neza akavuga ko iyo nzira yabaye iya mbere ifiramwo abantu benshi ku isi. Igisata cawo ni cita ku mpunzi Hasel cyavuze ko abimukira hafi 2,300 baburiwe irengero muri uyo muhora mu mwaka uheze wa 2021. Nayo muri Ukraine hamwe n'Uburusiya uruhagarara ruracabandanya kuvugwa cyane mu binyamakuru. Abasirikare ba Leta Zunze Amerika bangana n'7,700 barashitse muri Polonye ejo ku munsi w'Imana gufasha muri urwo ruhagarara rw'intambara ishobora kwaduka hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Amerika mu ndwi iheze yaratangaje irungikwa ry'abasirikare b'inyongera bashika 300,000 mu Budage no mu buseruko bwa Buraya. Amerika ikaba yavuze ko ari mu twigoro twotuma Uburusiya bukura abasirikare babwo barundanye ku rubibe rwa Ukraine. Amerika kandi yatangaje ko irikirashira abasirikare 2,500 haruhande bakaguma bamaze magabo nibo bazofasha ngo inteko za OTAN mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byagiriza Uburusiya kuba buriko burategura gufata Ukraine mu kurundanya abasirikare barenga 100,000 ku rubibe buhana n'igihugu cya Ukraine. Uburusiya nabo bandanya buhakana ibi bwagirizwa. Mukurangiza mu nkino z'umupira w'amaguru, Senegal niyo yatahukanye igikombe cya kane mu gutsinda Misiri bitsindo 4-2 mu rukino rwa nyuma rwa finali rwabahuje ejo ku munsi w'Imana muri Kamerune. Iminota 90 yahari urukino yarangiye izi ekipe zibirataye itsinzi yindi, eka n'iminota 30 y'inyongera ihera tawubonye igitsindo bica biba ngombwa ko binjira mu mwanya wa penalty. Senegal cya itsinda 4-2 bya Misiri. Uru rukino rwakurikiye rwabaye ku munsi wa gatandatu, aho igihugu cya Kamerune cyatahukanye umwanya wa gatatu mu gutsinda igihugu cya Burkina Faso.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Jovewa akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu, nombwe ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru: urwaruka rwikorera izabo mu Burundi rusaba gushigikirwa mu migambi yarwo itandukanye.
Rimwe na rimwe usanga amatati ari menshi ku mujeune entrepreneur agitangura. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire.
Uyu ni umwe mu rwaruka rugera ku 200,000 rwitabiriye ihwaniro rigira kabiri ry'abakiri bato bikorera utwabo mu Burundi ryabaye mu ndwi iheze. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko mu kanya isase, tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cya sport mu Rwanda no mu Burundi. Nongereye ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twarayi dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi. Muri iryo huriro rigira kabiri ry'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 200,000, abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Inkuru turazumenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Urwaruka rurenga 200,000 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara cha Bujumbura bora kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye iryo huriro akanagihugurura ku mugaragaro, yavuniye akagohe uwo gwaruka agwereka ibisata bitararonka babishiramwo imitahe yagije.
Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira gusengo, uza gusanga ari amazi anyobwa agahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe ibitero y'amazi igugwa ngahe. Igugwa amahera aruta ayo we ugurira itiro ry'igitoro ngaha mu Burundi. Kubera ka Burundi arashora ayo mazi, u Burundi bumerako byose bugaca bugira imvura. None kubera iki uburimyi butatubesha? Abanyamahanga bose bubuhurumbira. Ndabasavye ntihagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu mugano dutuka igihugu cawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo ku isi yose bashaka kuza kuruhukiramo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi ko ajya amazi ari umuti. ndababazwa cyane nabita abagwiza tunga biriko barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigire tubone heraginje mu Burundi
bamwe mu gwaruka gwafashe jambo gwashikije intambamye bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri izo harimo amakori y'umurengera kubura imitahe n'ibindi
hoba exoneration ku matax ku ba entrepreneur tukiri bashasha kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama impo ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura hari ama entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ugasanga nta yagihari ntituvuze ngo mukureho ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire
umushikira ngaje ubudandaje n'amahinguriro Chantal nije imbere arafise ica hano rugugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamye harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi made in Burundi
mumenyane mufashanye mugire chance experience mushobore kudamurana mongere mushigikirane tukishorera twegwe nyine ugashorera ibyaranguwe n'urundi gwaruka bene wacu hakibuza yuko n'imiburi iburi ayo machips duhingura ayo majus duhingura none ko turi 60% des consommateurs habuzi ki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits aho ni ho harakabaza
umukuru w'igihugu ndayishimiye yabemereye ko intambamye zimwe zimwe agiye kuzitorera umuti
turiko twubaka bijya bigo byo gukarishiza ubwenge ugwaruka ikigo cya mbere turize yuko uwo mwaka uzohera chatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka gwa mbere exoneration ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration mugare habandi nabo bakeneye exoneration bwa gusahura natanze akarorero kamashyira hamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96 muga muri imyaka 3 iheze ntibarigera batanga makori ashika n'imiliyaridi 3 ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu ikindi no basaba murakwiye rero ko mwoyita muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze ikindi nuko mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi cyanye ndetse na mwebwe mugira amahinguriro leta itegerezwa kuba aho mushinga amahinguriro yanyu cyane mukorera ibikorwa byanyu bijyanye n'uburimyi
rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta ISTEBU yerekana ko Burundi bugizwe n'ibice birenga 60% by'ugwaruka abitabye iryo huriro ry'uyu mwaka w'2022 barahuriza hamwe ko ingufu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bobatesha umwanya bashaka kubata mu ruduri perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike bababeshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa mu nyuma hakaduka injyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bose rimwe Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye amakuru yacu duce cyabandaniriza ku ikete ry'umushinga mateka muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari ha bimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira Fizi na Mwenga iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo inkwirambuye kuri iryo kete na mwenzi wacu Vedaste Ngabo
muri ibaruwa y'impuruza depute Claude Misare mugomberwa yarayandi ndetse maze agenera kopi inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kije ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za leta itabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa imihana irenga 17 iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa gusa iyi mibare yabo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matozo arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo depite Misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe kugisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe yatwigwanyeho na Gumino igizwe n'insoresore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara. Mu cyumweru gishize ministre w'ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye ko nta basirikare b'u Burundi bari muri Congo. Usibye u Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Congo, abagwanyi batwigwanyeho na Gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya societe civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya Red Tabara. Colonel Shakanya Musarabu ni umuyobozi wa Gumino.
Ibyo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi buravuga ibyo ni bya bindi byo guhimba, bya bicara amahimba n'ubundi, bya bicara amahimba abamivuga bafite aho babikura. Ibyo ni ihorere aho mbarwanira se mbarwana amajoro mu kumanywa kondakondanyika kondarwana ku manywa gihango ababikeneye basoze barebe ingabo mfite hano izo ari zo. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Congo bakinjira bagahita abanzi babo cyangwa ngiindi bagatanga ibindi byabo bihasha abanzi babo.
Umuvugizi musha w'igisirikare cya Congo muri Uvira Lieutenant Elongo Marc mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Congo. Ubuyobozi bwa societe civile muri Uvira bugaragaza yuko imirwano ikomeje kubera mu mahita na Masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya Mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira. Pierre Kalubank ni umuvugizi w'abanyi muri Uvira na Mwenga.
Abaturage bahungiye bakwiyemishwa rusange cyane bamwe bagana muri sheferi ya Lwingi groupe ya Kigogo ahantu yitwa Kangoma abandi baja muri Fori Bitongwe baja za Rubumba abari bavuye za Rubuga baja za Rubumba abandi basa Shongo abandi baja ahantu yitwa ngo ni Nyanjare ya kuri Nyamara niho bantu buzuye benshi cyane.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinjwa kurwanira ku butaka bwa Congo ariko kikabihakana. Vedase Ngabo kugaragaza ijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigali ku murwa mukuru w'u Rwanda mu mpera z'indwi iheze baratanguye gukingira abantu COVID ya 19 hifashishijwe ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka izunguruka mu bice bitandukanye yitwa Clinic Mobile. Izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira zikaba zihagarara ahahurira abantu benshi nk'aho bategerera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanye igihugu babanze bahabwe inyigisho imbere yo kwikingiza. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Itangazo rya Sowe mu mujyi wa Kigali kuri wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara ko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwa akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima.
Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro, bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsangira hasi ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri Centre de Sante, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi.
None ngize Imana anayirwa gatatu nigendera nkaba nayinzi ko ndi bubiri cyane twikingiriza ntabwo wabona umwana nabaye narabonye abantu bo kugera
ndi mu kazi n'ubu harimo dore ngiye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo. Ni amahirwe ko bamutegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de Sante iri kuri ni Kicukiro n'iri ya kuri Betsaida kandi nkorera ipi muri Afadi. Ni amahirwe kuri benshi
nayo nambutse n'ivire ku rusengero. Ni amahirwe gusa nari ngiye kujya Remera manyuze mbona barimo gukora mitamagara.
Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19 harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi gahunda ije gufasha Abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo.
Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira noneho turavuga tutereka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri activite zabo ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka, icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira.
Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye Kigali bagera ku 300,000 batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe. Kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kururika ari ubushake bwe, ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi. Hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije, ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bigaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho. Kugeza mu Rwanda abantu bagera kuri 1,866,344 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 770,563 bahawe doze ya kabiri y'urukingo, naho abagera kuri 1,071,593 nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa sport n'imikino, duhereye mu Burundi ahiganwa rya basketball ejo kwa Mungu ryasozereye indwi igira kabiri mu gisagara cya Bujumbura. Imirwi y'Urunani, Lesipo na New Star niyo itaratsindwa. Mu mupira w'amaguru naho hasozerewe indwi ya 21 umurwi wa Bumamuru ukaba ukiri mu kibanza cya mbere. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana akora Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Izo nkino za basketball zo kurondera imigwi 6 iri Bujumbura zibandanya zerekana ko imigwi yose yazitabiri yaje yazikenyeye. Umugwi wa Jimkana kuno w'Imana warose intsinzi itoroshe imbere ya Remesha ku minota 78-78. Ugo rukino rwagiye kurangira ata n'umwe ashobora kuvuga uhava atahukana intsinzi kuko iyo migwi yose yagenda ibangabanganywe. Umumenyereza wa Jimkana amenyesha ko intsinzi yabo nayo itoroshe, bayikesha imyiteguro ikomeye.
Imikino yose turiko turayitegurira tuyitegurira cyo kimwe, twitegura twifuza gusinda. Murabona ko tuyisinze kuri prolongation, twagiye turarushanya. Uko tuyitegurira rero natwe ni kutwitegurira, kuko murazi ko turiko twitegurira ama ekipa zoja muri ligue twifuza kujyayo twese. Nicyo gituma rero mwese murabona ko tuba dukeneye kubakarishye.
Umumenyereza wa Remesha wewe yamenyesheje ko batakaje urukino kubera abasifuzi batabyifashemo neza.
Icyo twaneguye cyane nyarubicaje rino munsi, abakinnyi bacu babavugirije amakosa tutemera na gatoyi, bamwe barasohoka, abakinnyi bashika batatu bakwije, abandi bakinira ku makosa nane. Nukuri muri icyo gihe biragoye gukina uko ugira defense ntoyi, arbitre avuza ikosa amadresseur akagira derance akagira zose. Nukuri amapane batwinjije bidashiye ku maranse fran yarabayabaye mugabo twebwe icyo twaneguye cyane n'abasifuzi ingene bahagarika iyi mikino n'umunsi.
Mu zindi nkino zabaye, New Star yatsinze Dinamo ku manota 67-68. Uwo mugwi wa Dinamo ucitakaza urukino rwa kabiri wikurikiranya. Lesipo yatsinze Mutanga United ku manota 88-69. Urunani nago rutsinda Kerne ku manota 62-46. Muri volleyball naho kuno w'Imana harabaye inkino zitangurira ihiganwa. Mu bagabo, Bisoro yatsinze Muzinga ku maseti 3-0. Amikare itsinda Bujumbura Wezo wa ndani ku maseti 3-0 nyene. Nayo Gakosmos yatsinze Rukinzo ku maseti 3-1. Mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezase ku maseti 3-2. Gender Light Club nayo itsinda Petit Komaseti atatukura abiri nyene. Mu mupira w'amaguru naho kunduye 21 Kayanza United yatsinze Vitaro ibitsindo bitatu ku busa. Uwo mugwi wo mu Kayanza uri kuragwana kugira ntuje mu cicaro ca kabiri. Ubona ko bigishoboka nk'uko bishikirizwa n'icegera cy'umumenyereza wabo.
Tumaze n'isuri muri zone rouge. Match y'uno muri kwaje cyiki na tudi ko cyishimiye. Cyatugerageza kuva mu njya mu rongo. Turizeye yuko tugiye gutegura twisunze ino tsinzi y'uno munsi. Ndashobora kudufata. Kuva dutanguye resuri buri gukino gose tugiye gukina twegira ari finale. Kubera nta nkino n'imwe tushobora kunegriza. Kubera murabona n'ubu turacyari mu murongo ukura nkanjye. Ndabona ko tukiri mu murongo ukura.
Mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Flambeau du Centre yanganije na Aigle Noir gitsindo kimwe ku kindi, nako vyagenze hagati ya Olympic Star na Flambeau de l'Est. Atletico New Oil yanganije na Bumamuru ubusa ku bundi. Buja City itsinda Royal bitsindo bitatu kuri bibiri. Musongati yatsinze Burundi Sport Dynamique gitsindo kimwe ku busa. Na Rukinzo yatsinze Rekoroko kimwe ku busa nyene. Nayo Top Junior irahira Message Ngozi mu kwitsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Bumamuru iracane mu kibanza ca mbere. Nayo Rekoroko iri mu kibanza cya nyuma. Desire Hatungibana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda agiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yatangiye kwitegura imikino y'amajonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi umwaka utaha. Abakinnyi 20 bayowe n'umutoza w'umunyasenegal Cheksar wungirijwe na Charles Mushumba bari mu mwiherero i Nyarutarama, bakaba bitegura kwerekeza Dakar muri Senegal mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Ku bakinnyi basanzwe bakina mu makipe yo mu Rwanda hiyongereyeho Ntore Habimana ukina muri Canada, Pierre Thierry Vandrich ubarizwa mu Faransa na Axel Mpoyo ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakinnyi babiri bakina mu mahanga bazahurira na bagenzi babo muri Senegal. Aboni William Robbins ukina mu Bubiligi na Kenny Gasana ukina muri Bahrain. Muri Senegal niho hazabera imikino y'amajonjora y'intambwe ya mbere mu itsinda rya kabiri mu matsinda ane yo ku mugabane wa Afurika. Iyi mikino iteganyijwe kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 27 muri uku kwezi kwa kabiri. Muri iri tsinda rya B harimo u Rwanda, Cameroon, Tunisia na Sudan y'Epfo. Mu itsinda A dusangamo Nigeria, Cape Verde, Uganda na Mali. Amakipe agize itsinda C ni Cote d'Ivoire, Angola, Guinea na Repubulika ya Central Africa. Naho mu itsinda D hakabamo Senegal, Misiri, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu gikombe cy'isi cya basketball kizakinirwa mu mwaka utaha mu Buyapani, muri Indonesia no mu birwa bya Philippines, amakipe 32 niyo azaseruka umugabane wa Afurika ukazabahagarariwe n'ibihugu bitanu. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru twatangiye nibwo hazatangira imikino yo kwishyura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Mu mpera z'icyumweru gishize harangiye imikino y'ibirarane isoza icyiciro cy'imikino ibanza Fazale. Ikipe ya Espoir FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa ku Stade Muganda i Rubavu. Kuri stade kandi ikipe ya APR FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri ku busa. Ikipe ya APR FC niyo yicaye ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'imikino ibanza, ikaba ifite amanota 38 mu mikino 15. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yatakaje umukino umwe gusa ubwo yatsindwaga na Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa mu ntangiriro z'icyumweru gishize mu mukino wararanye kubera imvura ukaza gukomeza bukeye. Umutoza wa Mukura Victory Sport kuri uwo mukino Kanigius Shimimana yasobanuye ibanga yakoresheje ngo ahanga muri APR FC yari yarahindutse nka ya mbogo yabaye ingunge.
Nabashimira Imana, bashimira n'abahungu banjye ko bumvise konsinye nabahaye. Ejo byaratugoye, match bari hagati dufite igitego kimwe kandi bigaragara ko turi muri match turi hejuru ya APR. Nababwiye ko dutangira aho twari tugeze, tutangiye turimo dusunika APR bigaragara ko tuyirusha. Ndabwira kugira imbaraga tuba dufite yariya tubanza dutangira na igice cya kabiri match y'uno munsi kugira ngo wayibonye abakinnyi banjye bari bari hejuru.
Abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga imikino yo kwishyura iyi shampiyona izaba iteye amatsiko, bakavuga ko kwegukana igikombe bizasaba ubuhanga bw'abatoza. Byanze bikunze bizaba ari amacuma acanye hagati y'abatoza bari mu makipe atanu avuga ko nta yindi ntego usibye kwambara ikamba, aribo Adil Eradi Muhammed wa APR FC, Christian Haringingo utoza Kiyovu Sport, Jorge Manuel dos Santos da Silva umutoza mushya wa Rayon Sport, Mike Mutebi wa AS Kigali, tutibagiwe Frank Rutari wo muri Police FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaba ari nongaye duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru yacu za mbere za kino gitondo. Byari biremesheje na Jean Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo. Muri bo harimo Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yose yumvise. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, twifuriza indwi nziza. Ahandi turaza kuba turi kumwe mu biganiro bindi byo masaha ari imbere. Mu kuburindira mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Yeah, 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 y
America, radio yanje, radio yawe, karaguru jinge kumakuru nyakuri, yeah, yeah.